Tashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu rundi mikomo twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 2219 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali ku isi hose tu live kuri wezi tatu akaburungu Radio Trove wa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA Radio yacu ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi kiremeshejwe na Diane Ninahazwe turi muri studio yindwi
muri sanga Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero incuti bakunzi bacu uno munsi muri sanga yacu nkuko mwabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi ya zacu tuza kuba hakanya mwebwe muri komera twumva kugira ngo mutubwire amakuru avugwaho muri mugihe ico muvuga kuyo twayabatangarije mudusangize nibindi bishobora kuba bibera iwanya ariko tutashoboye gushika mu fisi ico muvuga ko mushobora guca kuri Facebook yacu VOA Radio yacu hama mukatrungikira numero zanyu natwe tukabahamagara wa mbere duse ku murongo wa telefone ni Pascal, Pascal ikaze ku jugi Amerika no muri sanga. Pascal uratwumva?
Yego ndabumva.
Eh uhererega Pascal.
Si kuba rukeje ni.
Sabwe?
Ndenye ngumbigira ngo ni iyi.
Uri kuratwumva
hano kuri nange kandi amakuru yize.
Waruvuze ngo iki?
Yego kumbere yuko barukeshe ni ahantu ndi
ntibikenewe si tegeko si tegeko ngo hatubwire iyo tubikubajire turadushaka kumva ibice bitandukanye murimo ariko si tegeko kutubwira aho uherereye
yoke nta kibitwaye twabwira rukeshe ni ariko nanone nta nubwo nabahamakuru nta gice cyo kubona bafite muri iyi
inyungu ufise mu kuduha makuru
Yego.
Kuki watwandikiye kugira ngo kuko twabajije abashaka kudusangiza makuru yaba ahubwo wewe kubera iki watwandikiye? Udashaka kuyadusangiza.
Yego kubera ko mu kinyama makuru gikorera mu Rwanda, akaba amakuru ko gutyo gusa nta kintu mara.
Twebwe amakuru yacu ntituyagura kuba yaduha turayarondera hama abakunzi b'ijwi rya Amerika baratubwira ati sukwama gusa ahubwo mwebwe mwatuzaniye abantu rimwe na rimwe natwe muze muduha umwanya tuvuke uwo niwo mwanya twabahaye udashaka kuyadusangiza n'uburenganzira bwacu amakuru yanyu ntayo tugura tuyaguvana mu bamenyesha makuru bacu abashaka bakadusangiza ayo bafise canke bakagira ico bavuga ku yo twabatangarije ubwire umunsi mwiza Pascal Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga nkuko rero mwabibonye Pascal avuga ngo ico tumuha kugira ngo aduha amakuru twebwe ntitugurira amakuru turayatangaza dusaba amenyesha amakuru badukorera hatandukanye bamwe barabaca ko amakuru tukayatangaza ariko ntawe twigera duha ikiguzi kugira ngo aduhe amakuru tuba dushaka kumenya ari ayabangaho iwanyu ari ayabaho muba mukorera murayadubwira tukayasangiza abandi bibaye ngombwa hariho nayo natwe tuzatukababaza tukayahanahana nuko rero Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri Isanga. Kano karirimbo ni akaririmbo tiro kasubiwemo n'umuririmbyi Kitoko Kabaryohere aho muri hose. Karirimbo tiro na karirimbo kasubiyemo n'umuririmbyi Kitoko mu Rwanda kwa mbere akaririmbye n'umurundi aracariho yitwa Bahaga. Kitoko mu minsi yahera twaramuvugishije muri kino kiganiro avuga ko bavyumvikanye na Bahaga amuha uburenganzira bwo gusura mu kano karirimbo kuko agakunda cyane. Twizere ko aka karirimbo rero kabashitse kunyota. Turafise Bigirimana Gregoire. Bigirimana ikaze ku ishuri rya Amerika no muri Isanga.
Yego murakoze cyane n'amahoro.
Yego turaho uhererega Bigirima.
Ndi muri commune ntuze ya Buganda muri Cibitoke.
Commune Buganda Cibitoke havugwa make.
Uje kuri na mahoro na marame mutekano ni wose. Mhm. Kiretse gusa ko ibintu byo kwiyunguza tubona ari byo byabaye ndansa ariko navyo nyene ndazi ko leta. Nawe nyene rayibonekira bitorera inyishu.
Mhm. Byankiye he?
Mu bisanzwe ni binyene byikena gyitoro bisa ni byari byibonekeza mu gihugu cy'u Burundi mugabo bide ko leta irikira bibona cyo bitorera inyishu mu bisi bikeye.
Kumenga mu minsi ya hezi ico kibazo bari bavuze ko chatore umuti ni casubiye kwaduka canke nticigeze kivaho carikire.
Bo yego hari igihe usanga mu minsi kiraboneka nk'iminsi mikeya indi minsi ugasanga kirabuze.
Mhm.
Natwe rimwe iyi minsi twari tugize iminsi twiyunguruza neza umenga byatanguye hirya hejo gusa.
Mhm.
Ariko twize neza yuko mu ino minsi imari zosubikana leta zosubika idufasha mu minsi mikeya bigasubira kagira bigasubira ku murongo.
Ingaruka biriko biragira ngaho mu Cibitoke. Cibitoke ni ahazwi nk'akoregwa urudandazwa cyane cyane y'ibiva aho mu Cibitoke mwimbura. Hari amatomati, hari amananasi muvana yo mutwari Bujumbura. Hari ingaruka biriko biragira kuri urwo rudandaza.
Bo mu bisanzwe kubera gati gaca kaduga ku ideplace ibintu bijyanye Bujumbura.
Mhm.
Ica bizihimba ni kuvuga abantu ntibasubira kuronka ibintu ko byazi bimeze nico gituma dusaba ko leta yo kidufasha muri iyi minsi nyene mikeya bigaca biva mu nzira kugira ngo abanyagihugu babandanye baronka nyene byangombwa nyene bafungura neza mu gihugu.
Uduhaye nk'akarorero vyaduze ku rugero rungana gute?
oya nta minsi nyinshi yahera ni yaba yabaye iminsi nk'iminsi nk'itatu gusa kuko nanjye natangiye kubura hirya y'ejo ego kuva nk'ungaha no gushika Bujumbura bari batangiye kuduza bazi ko n'abashoferi nabo batabikika mu kiza usanga ahantu wahurubwira ibihumbi bitatu na tanu ibihumbi bine bitanu ugasanga ibihumbi icumi cumi na bitanu mba kunguruza rero ibintu bimanukana mu gisagara cya Bujumbura bica bigorana cyane.
Hama wowe ukabona ho kugwa iki ku nzego zitandukanye kugira ngo icyo kibazo cyo gitoroki biranduranwe n'imizi birundo?
Ewe nifuza yuko leta nk'isanga ari umubyeyi wacu yuko yo gifata mu minwe kugira ngo akiyimisi ngaho itatu iciyemo na byonyine bisubire kugira ngo bandanye mbure abanyagihugu bafungura neza nko byari tumenyereye.
Hariho ama video sinzi ko yoba yaragushikiriye yerekana abantu bariko bavana igitoro baca mu mazi ngaho muzace bitoke ayo ma video yoba yaragushikiriye hariho abaja kukirondera hakurya
mbo ya ntazo ndabona gusa icyo mbona nuko natwaye tumeze twemuka ibintu kibyoshye bitoro nta kibazo cy'ibitoro twaye dufite kirekire gose kiretse ko mwiyi minsi nk'ingahe nyine itatu arizo tubona igitoro cya abantu tutababona neza tubona deplacement tubona muri deplacement tumaze kubona ibintu byadudu kibutumba byaduze kuvuga ngo hari abantu bakuri igitoro muri Kongo si ntabyo ndafite icyemezo ko nabyo ndabona kabisa.
Hanyuma abategetsi babegereye gute murababaza mwarababajira ati iyi minsi itatu biriko biva kuki ko mva bitahahora
bo ya ntabwo turabwira ngo tubaze twumve mugabo nibaza kubera kuva hirya y'ejo uko byari biri nka hirya y'ejo naguha akarorero ubu siko biri hirya y'ejo kwine parato byari bigoye gose mugabo turabona amakwasteri menshi yasubiye kuza ariko aragenda cumvikana uko ikibazo nk'ejo cya hirya y'ejo gishobora kuba cyarangiye abantu bagasubira ku mirimo yabo nk'uko byari bisanzwe.
Yego nuko urakoze kudusangiza ivyo vyimviro vyawe no kuduha ayo makuru y'ivyasubiye kuba ngaho yikenaga igitoro turizere yuko bizokemuka vuba.
Oya turavyizeye kabisa leta nawe turazi ko natwe duhunda umwanya wari wose ndazizo cabikemuka.
Kureka tuvyizere natwebwe ko bizogenda uko mubyipfuza.
Yego murakoze.
Urakoze cyane Gregoire wabwira umunsi mwiza ngaho onye muco bitoke.
Yego murakoze namwe.
Yego. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro muri isanga cuno munsi turaze turanabavangira n'indirimbo zitandukanye mu midiho myinshi kugira ngo tubafashe no kumererwa neza aho muherere turacari mu ntango z'umwaka akazi kikaranafasha kumererwa neza akaririmbo kitwa ngo na kacangwe ibyubukwa bimundisha oni amozi bizenguruka uzigukuru
Ziwabo barajata ngumunazo rukundo kumurundi muzihukurwa umukoga umurundi kazi abigiri banga ugeze umukuyi wawo niwe niwe muzizane erusita na James Angeraho amukubu agira igipindi kwamfasha ina unabanza kwa nyina ndamukunda byo ndamushaka we sinzamuzuba we nzamurinda sha atandukanye n'abanywa marikeri bebararenza agira amafiyeri ndajashukwa n'abavuye guhuseri Kumabafika tumanyeri Niwumari yota ucheche ucheche Ate neza nginji sabona vicheche Amasara rasese kiyo beba sense Ilo kipira ka ucheche Aba magambara wa kwa manuo drama Aranyuma hasana fata na Obama Na kuregeza na mo sane tulimilo Umurundi numushiba wabari buri wa shi
Ziwabo barajata ngumunango muzihukurwa umukoga umurundi kazi abigiri banga kuje
abigira ibanga kugeza umukuyi wabo
wow
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga hiwanyu havugwa maki amakuru yabaye muri weekend yabaye mu ndwi yaheze ayo twabatangarije mu bisata bitandukanye mu cyo bitoke ngo havugwa ubukene bw'igitoro mu zindi ntara z'u Burundi ho byifashe gute aho muri mubibona gute no mwaka mushasha ugitangura turacari mu ntango yararanga ibisata bitandukanye naho nyene mushobora kuyagaruka kwaba mu vya politique haba mu vy'imibano haba mu vy'ubutunzi muri Republika Demokratike ya Kongo naho nyene havugwa intambara ibandanya ukaburiyo vyifashe gute ku rubuga icuka cifashe gute turabaha kanya uno munsi muri isanga uno munsi kugira ngo mushobore kutubwira amakuru avugwa iwanyu mwongera munatusangiza ivyumviro kuyo twagiye turabatangariza atandukanye tukibutsa ko uno mwanya mwari mwawusavye muri benshi kugira ngo muze muragira ico muvuga ku makuru tuba twabatangarije nayandi abari ko aravugwa mu kibano aho mugendera aho mubaye mu makamba atandukanye akanya ni gwanyu kugira ngo tuhamagare muca ku rubuga rwacu rwa Facebook ariyo radio yacu VOA hama mukaja handitse muri sanga rino munsi mugashaho numero yanyu duca tubahamagara turazana turanabavangira n'uturirimbo dutandukanye mu ntumbero yo kubafasha kururanirwa mu byo murimo byose abari ku buzi mugira ubuzi bwiza abari ku ngendo tukizera ko kino gitoro kivugwa ko casuye gukena mu Burundi ataco kiriko kirababuza ku ngendo zanyu mwari mwateguye ijuru rya Amerika ni muri murisanga
Ils sont doux et secrets, t'accompagnent sans que tu nous le demandes. Si je meurs et que l'on ouvre mon cœur, on pourra lire en lettres d'or. Je t'aime encore et encore. Yumva gatima gatera. Mvuze ko ngukunda twakundanye tukiri bato sana reka mwibutse ma tubwirane utujambo tunezeze umutima hari kera cyane tutazitubigana none dore twikomeje urukundo rudugasana My baby's from until numva no kutagi bihe byose Nibisanzwe aho bigezeje numva ngomba gusara Aiwe ukunda cyane nkaho cyo bari rya nyuma Mama we Depuis que je t'ai rencontré, toi ma bellissime. Depuis que nos chambres se sont croisées, oh bellissime. L'envie d'aimer et de t'aimer n'ont cessé de grandir. Tu fais naître en moi un amour si fort, si fou, si doux. Ok, j'ai du bonheur. Ma candide d'amour, tu es si rare à trouver. Quelle chance j'ai de t'avoir dans ma vie bellissime. Je te chérirai, t'embellirai d'amour sincère et limpide. Que le monde s'étonnera de te voir toujours si belle, de te voir toujours sourire, de me voir toujours à tes côtés. Ni distance, we are obligés et Vangomba kusa aiwe ukunda cyane nkaho cyo bari rya nyuma malawe aiwe malawe We'll be right back.
ariko aravugwa rero ijya nino kwisi harimo umuriro wo mu gisagara cha Los Angeles muri leta ya California aho maze guhitana abantu bagera kuri 24 abajeje gutabara barabandanya ibikorwa by'ubutabazi muri ico gisagara gifise ubuzima bwihariye niho haba abanyamafaranga benshi muri leta zunze ubumwe za America haba ivyamamare vyinshi bifise amazu haba bakina basketball haba abaririmba ba Beyonce bafise amazu abatandukanye abakina amafilme atandukanye nabo nyene niyo baba amazu y'igice cahiye cane gose ni amazu afise agaciro k'imiliyoni n'imiliyoni mafaranga y'amadolari ya Amerika barabandanye rero gutabara abamaze kugwa muri uwo mucanwa bagera kuri 24 hariho 16 baburiwe irengero bitaremezo ko bapfuye canke bakibrondera intuze aho bari ibihumbi n'ibihumbi vy'amazu n'ivyo vyahiye ushobora kuba utwumva na wewe uri umurundi canke umunyarwanda uvuga runo rurimi uri muri Los Angeles urashobora kutwandikira nawe kugira ngo dushobore kukuyagisha twumve uko umerewe ngaho onye haba Los Angeles canke mu bisagara bindi vyegereye uduce tundi twegereye ico gisagara muri sanga y'uno munsi n'umwanya twabahariye kugira ngo mudusangize amakuru avugwa hiwanyu tunasaba imbabazi muhinga bw'ivyuma amatelefone nayo kwaradukundira cyane ariko turaza turagerageza uko dushoboye kugira ngo dushobore kubahamagara uko biza biradukundira ubuhinga bw'ivyuma buza buradukundira mu kurindira murabandanye mutungikira ama radio ama numero yanyu ya telefone kuri Facebook yacu ariyo radio yacu VOA.
Bira kwiye kombi tanga mu hamye si yo sikave menya Ingeje tanga za kukugira n'ishuti ikomeye
Kimbo niza ngeze twisanzure ikubona Uzi mabga njeje mumunu Come here
You're my best friend You're my close friend You're my soulmate Just you're my best friend You're my best friend You're my close friend You're my soulmate Just you're my best friend
Baru so ibyishimo ni wowe nziri yabise ko tukona kwiye guriye niko kuri mpagazeho
uwamu ushobozi kwisi kakugarira ubutore kayobora mu buranga ibyo bimeze kamba uri mpano y'imana kandi buri birakwiye ko
Jugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda akaririmbo kari Best Friend na karirimbo ka The Ben yafatikanije na Bwiza na karirimbo kari mu ndirimbo zasohotse mu mpera z'umwaka w'2024 kagasusurutsa abatari bake. Turakira na Alfred kuri murongo wa telefone. Alfred kaze ku Jugi Amerika no muri Sanga.
Murakoze cyane.
Uherega Alfred.
Mu ntara ya Bururi.
Akabeho kibururi kifashe gute muri bino bihe?
Asha karakaze gose, kirere kiraza kirahindagurika, hamwe akazuba karaka, ahandi na akavura kakagwa. Ntari nyinshi kabisa.
That's ko ari imwe mu ntara ivugwamo imbeho nyinshi cyane cyane muri bino bihe.
Yego cyane.
Hama makuru avugwa ngo ahibururi naya.
Amakuru avugwa ajanye n'ubukene bw'igitoro bice bituma ntacyo kwiyunguruza bigorana cyane. Nk'ahantu twahora tubwira 5,000 ukadusanga bariko barahubwira 20,000 ngo kubera ngo ibitoro byarabuze. Rero icyo kibazo kabisa turagifise cyane rwose. Dusaba rero abajejwe ko bagerageza bakadukura muri izo ngorane turimo zijyanye no kwiyunguruza.
Ubwo bukene bw'igitoro uvuze na Bigirimana uwo mucibitoke nawe yari yabutubwiye ko buvugwayo, ariko wowe yavuga ko bumaze iminsi 3 bitahora vyibonekeza. Ahibururi naho bimaze igihe kingana gute?
Novuga yuko bimaze igihe kitari gito, ngira nk'imyaka 2 kirakwira. Kirinze kiboneka, kiraboneka akanya gatoyi ukazobona bisubiye kuba nabi. Nimba n'ibintu biguma byisubiriza, ntituramenya rero ingorane yoba ihari yariyo. Nibaza nkongera yasengira ngo Burundi yane bwo kuba bufite iyo ngorane cyane gusumbya ibindi bihugu bigize yase.
Abajeje intwaro, haba abo hasi ku ruhande rwo hasi no kuduga, hari icyo barababwira gituma icyo gitoro kitaboneka gushika kuri urwo rwego ngaho i Bururi?
Nta muntu ashobora kubisigura ngo atuyugwishe abene gihugu, ariko ngira ngo ababijejwe bo ku rwego rwo hejuru nibaza yuko aribo botanga umuco kugira ngo tugire icyizere.
Ako gati kivuga kaduze gute kuva i Bururi? Wowe nkaho ubanga sinzi ko ari hagati na hagati kuri Sandu, ni kuva i Bururi uje Bujumbura?
Oya.
Ndome
dufate nko kuva, dufate nk'umurumeza uja i Matana. Kare umuntu yashobora kuhagenda ku mafaranga 3,000-4,000, ariko ubu uganye n'umumotari akubwira ati torosharabuze ubu ni 10,000 na gushika mbere no kuri 20,000.
Ari ku moto kandi?
Ari ku moto.
Urumva
ko biba ari ibintu birengeje urugero. Yego.
Ingaruka uri kurabona nk'umunyagihugu ni izahe ziboneka zigaragara ku maso ya benshi?
Ni ukuvuga ingaruka zihari, urumva ibintu byo kwiyunguruza bimaze kuba nabi, n'ibikorwa ntibiba bikigenda neza kubera nk'umuntu aba atonda nko ku kazi abanje kwiyunguruza, umuntu aja kurangura nk'ibintu. Urumva yuko ku bijyanye n'ubutunzi, ku bijyanye n'ubutunzi, urumva yuko bica biba nabi rwose.
Hama wewe kubwawe igikwiye gukogwa ni cahe kugira ngo ico kibazo kiranduranwe n'imizi atari mu Ibururi gusa ariko hose?
Jewe ikintu je nibaza nuko ababijejwe ku rwego rwo hejuru, na cyane cyane abari bajejwe kukizana bagikura hanze, boshobora kuvugana n'ibindi bihugu bigize yase, nimba ari nk'icyo basaba bagasaba ibyo bihugu bakabisaba bakaronka inzira kugira ngo igitoro gisubire kiboneke neza nk'uko byahora mu myaka iheze. Ego.
Ariko bya biciro biduga by'ivyangombwa bica biduga bivanye nabagiye kurangura nk'ibujumbura canke abagiye kurangura mu zindi ntara ico ntikiraza mu byo twovuga nk'ingaruka canke navyo biramaze kwibonekeza.
Eh bidisengeza cyane gose kubera ibiciro by'ivyankenerwa bifungurwa ibintete ibiharagi umuceri ivyo byaratuze biri ku rwego rwo hejuru iyo byose bigatuma niyo ngorane y'igitoro.
Nuko urakoze kudusangiza Alfred ayo makuru avugwa ngaho ibururi. Ubandanye kugira umunsi mwiza hama no kwifuka neza ako kabehumva kari kenshi.
Yego murakoze cyane.
Yego urakoze nawe ugira umunsi mwiza.
Batwese.
Yego. Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ahiwanyu havugwa amakuru maki ayo twabatangarije mu mpera zinondwi canke izihe indwi heze canke ibihe bindi mu mwaka wahera kuko turacari mu ntango z'umwaka amashaka kuza muri agaruka kwa makuru ya politika aba makuru y'ikibano haba makuru y'ubutunzi haba makuru ivyo mushaka vyose imyidagaduro nakanya mwipfuje cane mwaka wahera ko tuza turabaha umwanya namwe mukatubwira makuru tubera abatumire mukazamura tubwira ibivugwa hiwanyu twabahaye uwo mwanya ryo kugira ngo dushobore kuyaga. Trace na Innocent ikaze ku Jugi America.
Yego ndabomba ku Jugi America.
Urakomega Innocent?
Yego ndakomeye ndashimima.
Umwaka wutanguye gute?
Yego umwaka twawutanguye neza. Naho tubona ino mukishakara kuyunguruza bitatworohera. Bitagenda neza.
Na makuru y'igitoro nawe utuzaniye.
Yego na makuru y'igitoro hano makuru yunguruza ashan ntibigenda neza turabura amabisi nkabiyunguruza abacyaruguru turabura ingene tuyunguruza amahera tuhora tugenda ko yigwije ko inshuro zitatu ntituzi ikigitera n'urose akacuro kuri magendere y'itiro ibiciro igeze ku 30,000 hafi na 5 kugira rero uce urwonkije 35,000 tubona ari kibazo kweri ngaho.
Uvuga ngo yigwije ko inshuro zitatu yavuye kurangahe aja kurangahe ku rugendo rwo kuva he uja he hama biri uko kuva ryari gushika ryari.
Nka twebwe twiyunguruza mvuye ngaho mu gisagara ca Bujumbura ngenda nk'umuhira kandi naho ndagenda ku 8,000 ubu ntafise 25,000-30,000 umva sishika muhira.
Muhira ni he?
Mvuye ngaho mu gisagara ca Bujumbura hagati mu misozi muri Bujumbura amahera itike yigwije ko inshuro kabiri uca mu gisagara baca mu gisagara bapfa ngaho mu Kanyosha nabone muri ze umva turabura amabisi yunguruza abantu kubera ubukene bw'igitoro no kirose nawo abantu bakiro ntiburira neza haraba imishwano n'iminikano myinshi. Ego
abategetsi babakwegereye ibururi batubwiye ko batabyo atacu babatangariza mu tritoke nuko ngai Bujumbura aho ari co bababarira
nyagaha Bujumbura ntacu batubarira hamwe hamwe n'ibintu byazinze nko mu masoko ibintu byace bizimba bacha bitwaza igitoro uhereye kubiharage kwifu ku mavuta ku mafari ibintu byazenze twese dukwikuva ku gitoro tuza kare kwikena iki bintu umva byose bacha bikika mu kwiza mu kiza kubera ngo ni igitoro cyabuze kandi kimaze iminsi miremire ubakije abategetsi nabo umva kubwira ngo bariko barabiraba ngo kiri mu nzira umva cyangwa ngo kiremuza ko imunzira n'ibintu mu kuzimba ku masoko vyigweza ko inshuro zibiri zibiri.
Hama kubwa wigikwiye gukogwa co bicahe ku ruhande rw'ababijeje
jembo ne kikwiye gukogwa nk'abari mu nzego bokorana bakaraba ahantu bipfira nimba abo bahora batanga igitoro abo bahora batakuzana igitoro Tanzania nimba bakabongereza bakatuma ko bafise imitahe bakazana nk'igitoro kuko nk'ubu igitoro cyabuze n'ibintu ku masoko bitera bizimba jeje niko nabibona kugira abenegihugu natwe twiyungurutse kuri cya giciro cyacu twaba twiyunguriza kuko ubuntu tworohewe na gatoya kandi ugiye no gusuma mu bintu mu masoko byari kuki cyo kwinshiro nyinshi rwose aba nk'abategetsi bari hejuru koraza icyo kibazo nimba ari imodoka nke zijya kukuzana igito bakazongereza zikaba nyinshi
nuko rero bibwirwa benshi bikumva bene ibyo ngira ngo abo barire butuma burabashikiriye ubwire umunsi mwiza kandi wakoze ku kudusangiza uko byifashe ngaho mu gisata cyo kuyunguruza no kunguruza abantu n'ibintu
yego namwe murakoze kwa mamutibuka ku cyo Amerika ngaho ibujumbura kobera tutabumba neza tutabakurikirana biragoye kugira tubakurikirane ati nka twebwe tubakurikirana kungurukana bumenyi kandi mwakoze kwa mamutuhamagara mutwibuka n'ibijumbura ku cyo Amerika
yego urakoze nawe turizera ko 2025 nkumbure tuzosura kumvikana neza
yego nicyo twashaka natwe ngira tuzumvikana nimwaracye mu biganiro
urakoze buri munsi mwiza inosa
yego murakoze namwe
yego ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turacari muri isanga
What's the point of getting litty if I find you? Your proof that I gotta make it through. Motivation, inspiration. But they I'm gay, I'm better on song. I'm better if jeans, I'm better than I'm a gang. Overfoot of jeans, she could late night calls. We for the easy. I'm sick and tired of running up to the blue sky. I'm sick and tired of wasting a good time. Come, sit down. Put your feet on my laps, yum, yum. I want you good, na-na. The way you speak to me, na-na-na. Let's go by the waters, make love. I smoke a little bit, na-na. Put your knees up. Sign up. Opening up my doors.
Akaririmbo tuza, turakagaruka ko hanze hatari ko tubanze twakire Jonathan. Jonathan ikaze ku ijwi ry'Amerika no muri isanga. Uerega Jonathan.
Chendi Burundi.
I Burundi utuzania makuru nyabaki.
Makuru hari ayavugwa mbona sana yageze havugwa inkuru y'abagombwa by'abahanuzi batatu b'umukuru w'igihugu.
Nabo baraye mu ibohero rikuru rya Mpimba ni ku kibazo cy'abanyororo baba baradekuye batabwiriza kurekura.
Ego. Kandi twe iyo nyingo turayikenguruka rwose kuko urumva bari nkabo nk'ubu bategereza kurekura abantu bishyira mu mategeko asanga birekurya abandi ibyo arinde kushyirwa umusanga ari ibintu by'amanyanga nyine basanga nk'ubu hariho nk'umuntu aguye mu Mpimba yari yarekuwe ngo atahe no kuri nyingo twe yatwayakiriye neza no kuri turakenguruka umukuru w'igihugu
usibye ko ntibaraburana ngo nabo bavuga ico bibaza kuvyo bagirizwa gushika baburanye ngira ngo ivyaha bikabagira barabere
ndani ego reka turindire bazoburane no buburane iki kandi bisa nuko baba bafata mitonga mugabo nta uzeka kuburana naba yafata mitonga ego
hanyuma igisata none cy'abapfungwa abanyororo ngaho i Burundi wewe ukivuga ku ikitunganywa gingene bimeze mu Burundi uko bangana mu mabuhero atandukanye uko baje kuburana igihe bamara imbere uko baburana ubivuga ku iki nimbo bikurikiranirana hagufi
ba muri make kubera nta makuru akwiye mfise kandi nta bibiga umuntu arakora ngarabe neza no kuvuga nko hasi ndabageje ndabivuze ko ariko urumva ko muri make haba hari agahaza kuko nk'ibyo urabona ko byagiye ahabona biramutse ubona nk'ababajeje gukora intonde z'abarekuwe ugasanga bazikoze nabi bicirekana ko n'ibindi muri make bitaba bimeze neza
nuko urakoze rero kudusangiza ayo makuru hama ugire umunsi mwiza
murakoze cyane
yego Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abo bategetsi batatu rero bo mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bahagaritswe mu ndwi iheze. Mu byo bahagarikiwe harimwo ko boba bararekuye abanyororo batadi kurekurwa, amazina ya bamwe n'ayandi bakayasubiriza. Ejo niho binjira ibohero rikuru rya Mpimba kugira ngo bazoce babandanya kurana kuri ivyo vyaha byose bagirizwa n'abari abategetsi batatu mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Tose na Eric Nshimirimana. Eric Ikaze ku Jugi Amerika. Eric Ikaze, Eric uratwumva? Eric ntari ko arashaka kutwumva, ngira ngo baza gusura kumuturondera ku murongo wa telefone. Ikiganiro kiracari muri Isanga, turabandaye n'akaririmbo rero tuza.
Sawa. Don't you know what you have done to me? Girl, I'm addicted to you. Oh, don't you know what you have done to me? Girl, I'm addicted to you.
Stupid. My mom is CK. He was here.
Oh.
Then Mr.
CK. Can you not need them? Give your clothes to me. I'm gonna take my time with your body. Oh, yeah, 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 yeah. Like a surgeon, precise with your body. Oh, yeah, 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 yeah.
Oh, yeah, yeah, yeah. Let's get a movie.
Don't you know what you have done to me? Girl, I'm addicted to you. Oh, don't you know what you have done to me? Girl, I'm addicted to you.
Why
am I?
Jugi Amerika akaririmbo kari Addicted na nababwiye ko ari tuzariko siko tkacega kurikira aka kari Addicted kaseke nkibaza ko kabaryoheye aho muri tugarutse rero kuri yo nkuru y'abakozi batatu bo mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye bapfunzwe kuva ejo mu mpimba yabirukanye mu ndwi iheze abo rero ni Jean Pacifique bari bonekeza yahora ari umukuru w'ibiro bijeje ibibazo bijanye n'amategeko n'uyobozi hama n'umukuru w'ibiro bijeje gutunganya inzandiko z'amategeko mu biro bijeje ibibazo bijanye n'amategeko n'ubuyobozi Arcade Harerimana mu yari umuhanuzi ajeje gukwirikirana imanza za leta mu biro by'umukuru w'igihugu abo bose birukanye bapfu bagirizwa yuko bategejeje neza mu kurekura abanyororo batandukanye ahanini abo mu mabohero ya Bururi na Rutana amasoko y'ijuru rya Amerika mu Burundi yavuga yuko president Ndayishimiye yabirukanye uko ari batatu bose kubera ico kibazo bahagaritse rero mu gihe amwe mu mashirahamwe yigenga akorera mu Burundi arimo igitwa Lucoto yavuze mu misi heze ko ukurekura abanyororo bagiriwe imbabazi n'umukuru w'igihugu vyaranzwe n'utunenge twinshi tumwe muri utwo tunenge iryo shami ryavuga harimwo abanyororo batarekuwe kandi babwirizwa kurekurwa no kutubariziriza itegeko yo gusozera kurekura abanyororo president wa Burundi muri bukako yari yatanze ikigongwe ku banyororo 5,442 ni kuvuga hafi kimwe cha kabiri cafungiye mu mabohero yose y'igihugu ibikorwa byo kurekura abanyororo bahawe imbabazi na president wa Burundi vyatanguye itariki ya 16 z'ukwezi kwa 11 ko mu 2024 ariko mu ndwi iheze aho bahagarikwa benshi muri abo ntibari bwarekurwe nk'uko byemezwa namwe mashyamwe akora mu Burundi byari byategetse ko ico gikorwa gisozerwa igenekezo rya 27 z'ukwezi kwa 11 ko muri 2024 yamara mu mabohero atandukanye arimo ibohero rikuru rya Mpimba ibikorwa byahagaze igenekerezo rya 23 y'uko kwezi muri iryo bohero hari kurekurwa abanyororo 2,208 ariko hari kuwe abagera ku 1,200 mutundi tunenge amashamwe yadomye ko urutoke harimo abanyororo wasanga bagirizwa icaha kimwe ariko akarekurwa umwe abandi bakaguma mu buroko ndetse n'abanyororo basokera ku izina rimwe bagira kuri batatu canke babiri ino nkuru turaza kubarondera mu mwanya mu makuru yacu ari imbere abashitsa kugira ico bayivuze ko batandukanye dusubiye ku murongo wa telefone twakira Haruna Haruna ikaze ku ijuru rya Amerika
yego murakoze
uherehe ga Haruna
ngisaga cha Bujumbura
Bujumbura havugwa make
umutekano yego
nuko rero amakuru tuzaniye
amakuru ndabazaniye nuko hari akazuba keshi akazuba ni keshi kirere gisa neza n'umutekano muri rusangi yego
hama ikibazo c'igitoro cifashe gute wowe wahuherereye
oya unashaka kuvuga ko
kubera
uri mu mosi sinagize amahego yo kumpa mehani iri muhira
wiriwe muhira ejo byari bimeze gute
oya nejo nta rugendo nafashe
nuko ako kazuba ukavyaza umusaruro gute
akazuba mu kavyaza umusaruro turakora nyine ibikorwa dusanzwe dukora yego
uri kura kiyima buke buke ko umvwa udashaka gusohoka
oya so hukiyima niko kwa dusani dukora tubikorera nyene ahantu tudasohoka
nuko nuko ugira umunsi mwiza ngahe Bujumbura
sawa murakoze
ego twakire na Robert ku yindi murongo wa telefone Robert kaze ku ijuru rya Amerika no muri muri isanga
ego kira ni sawa
herega Roba
merere ingozi mu Burundi
havugwa makinga ingozi
ashinga ingozi havugwa meza tara kabaje gusa kibitoro nyene biguma bitobangamiye ashana ibundo twara umutekano nakwiriye kabaje kibitoro ku deparasema nizo ziguma zigora na gose
kifashe gute tubarire byara kenye Burundi bimaze umwanya ungana gute
Asha nkubo nyene turamaze igihe kitari gito nyene ku mastasiyo atakiza nyene gasanga nyene ni ngorane.
Hama ingaruka biriko biratera ni yagute.
Ngaruka nyene kuko urabona idoka ry'ibiciro bica bidoka cyane ugize arakaronka cyangwa nyene asanzwe gafise mu modoka cyangwa mu moto kugira yunguruze nk'ibidandazwa numva nyene bica bigorana ukajusanga nyene doga ry'ibiciro ry'ibiribwa nyine nibyo bigoma bidoga cyane bivanye naho biba biri kuko urabona ibiribwa bigoma bite plasa biva ngaho bija hirya gacisanga n'ibibazo ego biratugira ko kwingaruka cyane rwose doga ry'ibiciro ash biratubangamira rwose
hama ukabona ko igikwiye gukogwa ari giki
ash leta nyene yoraba ingene yo bihagararamwo ewana ikabidufashamwo cane gose kuko nyene ewana biratubangamira gose kuko turabona yuko amuvyo komeje ko nyene cusanga nyene ubuzima bw'umwene gihugu butariko buragenda neza kuko nyene ibi nkubu nk'umuceri wa kigori wahora ugugwa ibihumbi bibiri nangahe ugeze ku kiro ibihumbi bine bine nangahe kacusanga ni ngorane kandi nabyo ibiribwa ubona ari byo bigize abantu bato bato nyene nk'utwo atari benshi bakorera mu ndimiro nubwo bakorera mu ndimiro mu gihe biba bitarera urumva urindiriye ko byera urabura soma kacusanga rero n'ingorane nyene yego
n'ukwihangana n'ukwihangana
turindire nyene turabe nyene imana nyene asha arigeze dukoreramo nyene bikagenda neza
ariko mwebwe iyo muvugishije abategetsi urumva nka nk'imbujumbura hari watuvugishije ibururi nuko muce bitoke bose bavuga ati ntacu badutangariza no ngawe ngozi ntacu batangariza kukibitera nico bategekanya kubakorera
asha biragoye kuko urabye bose abategetsi uko bimeze ngo bavanga urumva ngo bipfira ngo bipfira rumva urabye nk'umwe n'igihugu ku bintu bijanye n'ubuzima bw'igihugu na ruhararo rero aheza agire ko aravuga gusa imugabo nyene ugasanga ibintu nyene ni kwa kundi nyene nagihinduka kuko urabona ikibazo kiriko kiramara hafi umwaka urenga kuko cyose biruko mugabo ukaguma umwanya ngo turindire nyene kugira n'isango nyene urabona yuko ibintu bitariko biragenda neza
ukwihangana ugira umunsi mwiza robe ngaho onye muri ingozi
ego turaho namwe mugira umunsi mwiza
kandi nuno mwaka nubwa mbere tuvuganye zo kubere mwiza
ego namwe tuzabere mwiza
urakoze ego
turabakurikirana cyane mu kiganiro muri sanga cyakindi cyanoze nyagasaro kaburaga ewana turabakurikirana cyane ku ijwi rya Amerika gose
murakoze nubwo uramudukurikirana urakoze cyane uzobandanye gutyo
ego
turase na Jean-Claude ikaze ku ijwi rya Amerika no muri isanga
alo
ikaze ku ijwi rya Amerika
ego murakoze cyane nagize mwiriwe
twitwaramutse kandi turaza kwirirwa tankumanzi uherega Jean-Claude
merereye ingozi muri komine Tangara
ndahabona
yego mukumusenye
amakuru tuzane ngahavuye Tangara naya
amakuru
naenda kuba DJ nti amakuru tuzaniye no musi naya
amakuru ndabazaniye muri komine Tangara amakuru yerekeye kimwe cyari kimwe bwacha burarodi kimwe imana nyinshi cyane
gute
urumva ibintu bakora by'inonde ugasanga wowe wari kuronka nk'imboga zitanu baguhaye zitatu kandi uvuze nk'inzu wowe upanze ugasanga iyo nzu nayo ikwibeye ndende igaca bikora no kuriha makwari n'amatagizi ugasanga ubwo buryo buri bushoboye kuronka ni ukuvuga rero mu biteye imari abantu bamwe bamwe ariko rero basaba bijeje ko bobiraba bakomeye atanga n'ikomeye nini bakaraba ibyo binyobwa byaburaruri byabonetse kuko nkitangara babaye inzoga nka 600 example n'inzoga 600
yuri kuravuga ntaguciriyemo yuri kuravuga inzoga uvuga makazi ye
yego ariko ndavuga makazi ya ikazi ya imwe zibi zitatu gushika 600 niko turasaba rero ko nawe mu dushane cyo muri burasere cyangwa aho yishaka gushika icyo gitigiri cy'amakazi ya baranga mu ikomini bakigwiza na kabiri ugatwa yuko zondo zohera
hama kuko murabagurira murabashorera barabazanira mbwa mukabaha amafaranga hari impamvu babwira ati twabahaye amakazi make gusumba yo mwari mukeneye
nabyo ashaho dusigura burebure kuko bo burasere kubwira ati umwebwe ndushaka kurenza kata 600 nacu aje mbeva kuburebure kuko benshi nibabibaza mugabo biri mu biteye ikibazo n'imitekerezo mu byo nyine byo kumujya nzoga nyine mu iteye ikibazo
nibavuga impamvu babahaye ma izo nzoga nke mwitanga
oya nimwe uko urabona izo karata 600 bazize mu ikomine yose nishaka kumara amasaha abiri kandi bumva ko atacawuru acawaga abikotera unagusanga ari mu mwidogo ngo babahaye ni mu mpaye basanga ni ikibazo
Ninda gena ibutiki habwa izo kazi ya 500 zimaze gushuka muri commune ninda cagena turonka zitatu ndaronka zina
nakubwi mbono kuvuga ari mu administration mugabo ari ni izo inonda zikoga nanu bitabaderege derege no kuvuga n'umuntu abajejwa karere runaka nko mu commune gasanga afite mu commune zitatu abakurikirana bya urumva rero wabonye bo baba bafite uburenganzira bwo kwezo nonde ubwo urumva ko azikora afite n'undi yaba yazihawe mu ikomine abazo bantu badandaza ndibaza ko abazitanga bo mu ikomine bafite ukuntu bashaka guhenga ariko erega atakora ko byo baba bamuhaye ubwo mu ikomine nawe tuzi
nuko urakoze reka tuzoraba turabe ko twokora kuri iyo nkuru
Egwara muzi kwa kama tofu kana muri wase mvati mwa guri donka wando katwa sengi humbi na abiri.
Blarude.
Blarude. Zidani mwa mukwezi chanzi kaza. Yini mwa mukwezi nigiti. Tumba. Nikibadzi.
Urakoze chane Ruberi nga honye ingozi.
Ni masawa Jean-Claude mani kumeru mugisha nawe.
Ni Jean-Claude Ego. Urakoze chane.
Ego mara
nuko njuti bakunzi bacu akaba ari no kuri Jean-Claude duciye dusozerera kwakira amatelefone yabo ariko yanyu ariko mu kanya gato dusigaye turabavugiriza akaririmbo gato hama tuze dusezerane
Make confessions. Confessions of a killer. You control my emotions. You messing with my medulla. Yes, I got many options. But she the only one I need. Like the oxygen I breathe.
Nuko nshuti bakunzi bacu akaba no ngaha ikiganiro cacu muri sanga tuno munsi igice gigarukira mwakoze mwebwe mwaduteza abiri bakoze n'abadusangije amakuru avugwa ahatandukanye abo twahamagaye amatelefone ntadukundire tubasabe imbabazi ndashimira mugenzi wanjye Geoffrey Mutagomba na Junior bari kumwe muhinga bw'ivyuma kuri micro yari Diane Ninahazwe ku izina rya bagenzi banje ndabipfurije kwandanya muranirwa mu byo murimo byose
Baby, one day, yeah, oh, gosh, yeah, 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 y